Radio Hizwi d'America. Hizwi d'America yeye kwa skiliza hivyo vya jamu kiongozi mukirwanda muroni mtumi la kumlongo migu fya shortwave kumetero kumi chenal kumetero miongo vidi na zividi murwanda mtumi la kufm jana kana ni bichi bitatu ikigali na miongo chenal bitatu ni bichi bitatu ikarongi ikisoro muri Uganda turi kuri FM miongo mwenye mwanani ni bichi ichenda Voice of Muhabura mushora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu makuru wese atwa kaburungu radio yacu vewa kaburungu com mwe neza nchuti mwese namwe yakunzi radio ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
muri sanga muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Haraheze amezi atari make ubuzima mu Burundi utanguye kuzima cyane kubera ubukene bw'ibintu vya ngombwa birimo lisansi, isukari, umunyu hamwe n'ibindi biyongeye. Ivyo byaragize ingaruka zikomeye ku buryo bwo gutwara abantu n'ibintu, ku buryo abanyagihugu bahanzwe n'ikibazo cyo kwiyunguruza kuva i Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi bagana mu bindi bisagara canke izindi ntara. Ikibazo cy'ubukene bw'ibitaro, isukari n'umunyu si cyo cyonyine cyagiramiye Burundi n'Abarundi. Niuzure yateye mu Gatumba hamwe no mu bindi bisagara byegereye inkengera ya Tanganyika, yateye uruhombo rukomeye cyane abanyagihugu n'abandi bose bafise amatungo. Ingaruka z'ibyo byago ziribonekeza cyane ku kuntu ibidandazwa bya nkenerwa mu Burundi muri rusange byaduze ibiciro bikanatuma benshi muri bantu nikora badashobora kuronka uburyo bwo kwikenura mu bintu nkenerwa byo mu buzima bwa minsi yose. Izo ngaruka ntiziri ku banyagihugu hamwe no ku bakozi basanzwe bafise agashara gusa, yamara ziri no ku bantu bifise barimwo umucuraranzi kirangiranwa umuziki Abarundi bakunda cyane. Umushinganda Jean-Pierre Nimbona batazi ya kidumu niwe tugiye kuyaga mu kiganiro cyacu muri sanga cyo munsi kugira tubwire nawe nyene ingaruka mbi z'izo ntambamyi zose bihanze Burundi mu kigihe. Jean-Pierre Nimbona yama kandi yatekamu gasaba gutsimbataza urukundo no gufatana mu nda hagati y'Abarundi hamwe n'abanyagihugu bose batuye akarere ka Afurika y'Ibiyaga Binini hamwe n'abanyafurika bose muri rusange. Nimbona ari mu bacuruzi b'Abarundi bashira imbere kandi akamaro ko kunagura imigenderanire hagati y'ibihugu bibanye, kuko nk'uko avyivugira bimufasha kuva mu gihugu kimwe aja mu kindi gucurangira abakunzi b'umuziki wiwe bagwiriye cyane muri ako karere. Reka rero tutarinze kubatesha akanya duhe ikaze Jean-Pierre Nimbona mu kiganiro muri sanga muraho. Mushyana Jean-Pierre Nimbona.
Murakoze cyane Frederic Nkundikije, murakoze kundumira.
Murakoze kwa mwitavye ikiganiro.
Tuvuga tutaravugana. Ego.
Ni byiza cyane rwose, ariko rero
murakoze cyane.
Ni byiza cyane. Nagomba rero ga Jean-Pierre Nimbona imbere ko dutangura ikiganiro, dutangure twumvise kamwe mu miziki yanyu mishasha benshi bataramenya. Reka twumvirize ako karirimo.
Pandelo da cor. kiri kutafuta kamwa sana sababu sikupati Tazingine kuna sima simu yako siku mzima Najipata ikiwa kwa hali ya kusumbuka Nakuona tu ukiwa online ukichati na watu wengine Inanipama watu nini basu nataka mimi nifanye Sema tu neno moja kama uko ndani ama nje Ikiwa la kufanya nisipoteze muda Muda
Jean-Pierre Limbona karirimbo karyoshye cyane rwose murasha kutubwira amajambo make ubutumwa buri muri ako karirimbo cyabatumye mu gacuranga
ubutumwa ni indirimbo y'urukundo niko ndagerageza kubwira umukunzi wanjye yuko urukundo atari politike kujya abantu bakina politike aho usanga haruguye mukirana kubera inyungu gucya cyane na kuriya yuko urukundo imeze gutya swat urankunda cyangwa ntunkunda kimwe muri ivyo na kibanza cyo hagati ngo akazu yaje gutya na gutya urumva nashatse guhuza urukundo na politike kujya abantu bakina urukino rwa politike ugasanga ntuzi umwansi umwansi ndumumenya na mwansi yamaho na mukunzi yamaho rero mu rukundo ariko ndabwira umukunzi wanje yuko atavyo kuzuyaza swat arankunda cyane nankunda
guhuza
kandi turakunda na cyane dukundana yego
guhuza politike n'urukundo mwasanze ari ibintu byoroshye
bo bivana n'ukuntu bitahura ariko sinibaza yuko politike twese tuyiyobewe kwimera aho ubona abakunzi buno munsi ari abansi bejo aho ubona abandi bipanga gutya abandi bakipanga kuriya niko bimeze tumaze kubibona muri aka karere ahamba muri Kenya cyama byabaye kama tubona umwe umuopozi uno munsi akiyunga n'abandi bamugwanijejo kama tubibona ejo kandi bagashwana ukabona baratanye bagiye kwiyunga ku rundi ruhande kama tubabibonye na bintu tuyobewe
dushobora kuba ari urukundo ruva ku nyungu za politiki
bo nariko ndavuga ndi nariko ngerageza kubwira umukunzi wanje yuko urukundo dufitaniye surukino rwa politike uko bimeze ni ubien turakundana cyane ridukundana ntabyo kuzuyaza urumva nariko ndamubwira ndi ariyo monde yindi itwa politike aho utamenya abansi bukuri cyangwa abakunzi bukuri hagati yabo ababirimo
ako
tugize wacu ubye turi gucya cyangwa turi kuriya
akarimo karimo ubutumwa buhambaye cyane rwose tukivuga rero ku gucuranga nashaka mutubwire niba muherutse gucurangira mu Burundi turazi ko musehe abanywanyi benshi
mu Burundi merukayo mu kwezi kwa kane nari nagiye gutembera ndi kumwe n'abantu baje bava mu gihugu cy'Amerika tuje kuraba imyuzurire waragende ku kiyaga Tanganyika turagenda kabisa ku burebure bwacyo kushika naho turuha yaturuhukira ahantu hitwa kuri Beirut hanyuma tujyayo kuririmba kugira ngo duhure n'abantu reka washaka ndakubwiza ukuri jyewe nkiyashika nabonye imirongo y'imiduga iri gitondera igitoro ndagira ubwoba ndavuga nti ndeje ngamu zava mbura n'uko rushika ku kibuga cy'indege naciye ntahabuke ibyo narabibonye nabonye kabisa yuko igihugu cyacu ko gica mu byago byinshi bimwe biri na kirere ibindi umenga bikorwa n'abantu ababanyi bacu bafise igitoro igihugu cyacu nta gitoro cyabuze rero ndavuga ndi basi ubu rero sasa sindabizi naho Imana rero
icyo kibazo cy'igitorotura kigakwa ko kibazo gihambaye cyane rwose tuba babaza niba mu biteramo mwari musi mugambi kugira mu Burundi bishobora gusiba kwira icyo kibazo cyari muri iki gihe hamwe n'ibindi bibazo ariko iyi mbere
yo nashaka igiteramo ndigishobora gusiba cyaha uruhusha igiteramo ndigishobora gusiba gusa abakizamo babuze ayo mikoro yabo yo kukizamo atagishoboye erega ni hatari gusa naho imana kuko sinari bwabo n'ibintu ngibi sinzi abari ko barabikora baribo sinzi abo twobibaza baribo sinzi igihano turiko duracamo abarundi icyo ari cyo motera kamwe kabisa ndongozi yacu mukuru w'igihugu arabica icokorwa vuba cyane kuko abantu bari mu marushwa menshi cyane marushwa atagitoro urumva akaba isukari nayo atayihari sindi umuhinga mu
by'ubutunzi
nahora nkahura ivyerekeye intambara amoko ibiki iby'abarundi bapfa kuko hari ibyo nabonye uri wageze ahantu je natawura na kimwe bisa no kumenga rezo mu mutwe yatakaye yo gutahura
ntangari
w'umuntu afyonda ikintu hanaka abarundi bakomereke sinzi ibyo ari byo sinzi ingufu z'igihugu rutura cyo kirabikora ni ukuri aho bigeze abarundi harageze ko tubwizanye ukuri kugira ngo dutahure tumenye uri kwara dukubita iyo ngoni yariyo
yego mu kanya gato cyane rwose nashaka mutubwire n'igihe muheruka gukoresha ibitaramo mu Rwanda
u Rwanda nagiyeyo mu kwezi kwa kabiri 2023 hari habaye ikintu bya binini navuze nyene ubugenzi umwanya muto imigende nari yayikiragaruka sasa rero cyo gyumenga akamuki wanje barigeze kukumva yuko nivyaje mu buryo jenzo cambu wa mbere kuja kuwaririmba hagiye n'abanyarwanda bazi wacu bigenda neza no kure
ni cyiza cyane gose
mayi wanje kuva mu Rwanda abandi baci baje mu Bujumbura rero munyuma kandi umenga bicarirwa mu mazi nivyo nyende sindi umuhinga wabyo ndahure tubona biba gusa tukabona pwa birabaye neza pa birasubiye nabi
ubwo bizasubira kugenda neza tinutse njuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza iradio hijwe rya Amerika turi kumwe na Mugisha Eric umwe wanyu iradio
ariko abarundi turavuga duti nta kaburimvo kaburimvo ko niko abarundi tuvuga
yego reka duhe ijambo rero umwe wanyu mu bari ko baradukurikirana benshi cyane rwose bashaka kuronka kanya ko guterera byimbiro reka nibibazo reka duhe ijambo Mugisha Eric
yego ndagumva cyane
muri hega Eric murakomeye
yego turamahoro turashima imana nuko nyene icyo kigitoro bima bibandanye bimera nabi bikatubangamira kirundi Bujumbura mutuvugana
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo cyangwa icyiyumviro turi kumwe n'umucuranzi kirangiranwa Jean Pierre Limbona batazi ya kidumu
yego icyiyumviro cy'iwanje nuko aba batera bategura ibiteramo nuko bogerageza nabo bagashira mu gatege bakabona ko abene gibo batamerewe neza hama bagashira nimbari bashobora kumanura ibiciro bwebwe kuko hari ibintu bimwe bimwe bidashobora kubura mu bene gihugu uko kwinezereza nabyo ni ibintu biba bikenewe ndavuga niba nk'iki giteramo kizobera mu Rwanda barashobora kuvuga bati nk'abantu bo bazava mu Burundi turashoboye kubagabaniriza ku bice bingana uku nacyo cyo bakiza cyane
murakoze Eric Mugisha icyumviro cyawe katugihe kidomo Jean Pierre Nimbona mubaje niba kubera ubukene uhanze abarundi muri iki gihe mu gihe cyose bubwira ibiteramo bubaha igiciro cyo hasi tubazi ko Nimbona igeze kuja kuririmbira n'impunzi aririmba ku buntu niko nabivuga
urabona Jani baza kwanza yuko tutangura kwanza gutahura ibihe bigoye igihugu kiracamo. Tutahure. Kuko umenga ariyo situation. Umenga ari ibintu abarundi batariko barabwiga. Umenga Burundi uko buranigwa bafashwe mu kanigo. N'izindi nguvu ziri hanze sinzi zarizo kuko sinumva ukuntu ababanyi bose bogira igitoro twe tukakibura kandi turi igihugu cyugarijwe rero ibintu by'ibitoro ega n'abajya mu makonsere baja kubera yuko habaye kwiyunguruza cyangwa sinibaza yuko twakwiyumvira amakonsere kwanza tuyumvire kwanza ingorane abantu ariko baracamo kubera zitegwa no kubura igitoro cyane cyane igitoro amwebwe ijwi rya Amerika jani baza yuko morondera abayobozi abategetsi bacu mubabaze ibiki uko birabandanye cyangwa imwebwe muba muzi ingora ariko ziraba izarizo
ikimuro cyiza tu ku ijwi rya Amerika tuhagerageza kuko dushoboye nk'uko mubizi muri iki gihe hariho ibintu bitagenda neza hagati y'ijwi rya Amerika n'abatetsi b'Abarundi mugabo turizeye ko icyo kibazo cyo kutarekurira ijwi rya Amerika gukorera mu Burundi ku FM kizoteba
yabajije ari Bujumbura atumviriza gute
batwumviriza ku imirongo migufi
short wave
yego
oya nukuri mugerageze namwe mukora amatoza yanyu tumenye uri kwaniga Burundi wariwe kuko ikintu cy'igitoro ni too much ki isi yose irikira bimenya yuko Burundi bwabuze igitoro sinzi ko ruguta gushaka gusabota igihugu sinzi ibyo ari byo turata je sindataura kabisa
ibyo
ntaura vyinshi ariko ubu byananiye
ibyo nibibazo tubaza abahinga banonose ivyerekeye ubutunzi ariko mukurindi yareka duhe ijambo n'undi munywanyi wacu Eric muraho
ego tura
muramaje hega Eric
tura sakata cyagiteka
igitega muratwumva neza ku mirongo migufi
ere trawo
nziza cyane gose turi kumwe n'umushyana he Jean Pierre Nimbona batazira kidumu mu Toronto kirangiranwa mu Burundi akorera inayirwe mu gihe cha Kenya murase kibazo murase cyumviro
nda kampanda muramu
murakoze cyane ndi ngandi ko ndabumviriza
yego cyeske twa mifuzireza ikibazo muri ko buravuga ati abaririnje nabone baragira ikibazo yaba ibukene twibitaba nitwa kompa ndakubona ko abatamwe abalere inshi ko bazingiye mu rusi nk'akanya ko muto muraducishiriza mu ngira ngo twese turashobora kwinjira yuko batabyumva ngira ngo ntibazi ko twafite ingorane aba bari hejuru
oya jewe nukuri aho bigeze singi bitahura yaba nari ntunze kuri ubwo buryo no guza igitoro cyose gakizana ariko umenga siko bigenda n'ibigenda gutyo yaba noshoboye kubwira n'amakungu buza n'igitoro no bikoze ariko sinzi ukuntu bigenda ukuntu igitoro kigugwa gusa jewe nguma niteka yuko ari igihugu gifite ingufu kudusumbya cyafyonze igitoro yuko twebwe batunigiramo baniga Abarundi bose dupfe kabisa dupfire rimwe uko jewe niko jewe nguma ndabyibaza sinibaza erega umukuru w'igihugu n'umurundi leta yiwe ni y'Abarundi sibyo nkabone tugowe kimwe twese tugowe kimwe yego wibaza nabone ko basinziriye kumva yuko igihugu cyose cyabaye paralize kubera ikuri igitoro sinibaza yuko hageze yuko abanyagihugu na leta bavugana bagerageze kuraba icyokogwa kugira ngo tuve muri izi ngorane twe tucarimwe kuganje niko niyumvira kuko iki kintu kimeze nk'uko umenga ni kiza cyateye igihugu rero habaye ikiza rero sasa abantu kuja hamwe baje hamwe kujya tumvise korona ngo yateye turabimenyesha twese ureye cyerekeye igitoro asiye ko bakitumenyesha tumenye yuko ari icyago cy'igihugu cyose ni cyago
egome
ugukora icyaha
nabaciyemo mushana kidumu igitoro mwavuze ko cyabuze ariko mu bindi bihugu kiyari ariko no naha muri America batunze ibitoro harigeze kuba igihe waje ku station ugasanga imodoka zitunze umurongo muremure ugasanga tagitoro kiriho ugasanga yo station zitagira itoro birashoboka rero hashobora kuba hari ngorane ego
urakoze cyane naje narabibonye mu kindi gihugu cy'abazungu mu ngendo merukayo teni baza rero ko leta ikwiye kubisigurira abarundi kugira ngo batahure kuko bamwe bamwe batangiye kwihebura abandi bagatana kwishavu bibaza yuko ari kintu iriko bikogwa n'indongozi urumva ingorane teni baza yuko nawo mwebwe voix d'Amérique mudafise hari ukutumvikana hagati yanyu na leta iwacu mugerageze mufashe muhimirize abantu kugira ngo bamenye ibiriko biraba ku isi.
Yego be.
Ku isi. Nonga muri Kenya twarigeze gutondera igitoro. Narabibonye umwakweze narigeze kubibona. Umwakweze. Rero ndibaza yuko wageze yuko abantu batokwikika mu kiza babikoreshe mu guteranya abantu na leta yabo bagerageze kubyumvisha abantu yuko
ndabona dufite abanywanyi benshi cyane rwose barindiriye kubaza ibibazo no gushikiriza ibyimuriro reka duhe ijambo Kadhafi muri aho Kadhafi
ego turaho
muri amajahe
turi muri Turkana West ngaha muri Kenya
ni byiza cyane rwose muri kumwe n'umusiga ntahe Jean Pierre Kidumu murasi ikibazo murasi ikimuriro mu maza
ego ubwa mbere ndamwamukije umubahwa Kidumu
murakoze cyane
ego ndabaramukije kandi ndabakunda cyane mfatiye ubwa mbere ngaho uvuze ati wabaye ubishoboye igitoro wo kiguruka gitwara mu Burundi ariko nta gutakwiye nkubire ibyo birarengeye umuntu umwe ibyo bya leta
ibintu bya leta nyine ibyo navuze nani byo ntahura ndabizi nuko bikogwa n'ibyo nzi gusa no kuririmba hanyuma no kwiweza ibiriko biraba hagati y'abantu amatati ngiweza ibyo ni byo Imana yambaye kabisa ndazi gufotora n'amaso naca mvuga ibyo byumvira
nibyo
nange iri mu mitwe yabo cyangwa mu kibabangamiye nka kimenyi cyacyo
kandi nibyo urafise urukundo kubera nibuka uza gutemberera mu kandi impunzi aho bita Kakuma byaranyeretse ko urafise umutima urukundo n'ubuntu benshi baragushimiye nubwo batashe kwashika bose nanjye sinashitse ariko nabikwikirana kuri social media narashimye urabishoboye kweri nibyo urafise urukundo kandi afite umutima no gukunda abarundi bene wanyu ndetse nkeka nicyo niba ubundi burimo ntibyo ntaho ibyo nezera cyane ari umurundi afite umutima w'urukundo ariko akishinze noshikiza ikibazo nubaza none nka wewe uri ngaha muri Kenya ninge ubayeho kubera wewe tugufata nk'umuntu umaze gutunga umaze gutunga umbabare na bivuge gutyo wewe bikutafegitinga gute uri ngaha mu kazi kiwawe kuri icyo kigero n'igitoro riri mu Burundi
mu bisanzwe mbaga mu gihugu cya Kenya ariko umutima amatwi n'amaso y'iwanje biraba mu Burundi inyungu z'iwanje zose nyinshi ku ruhande runini rwo mu mutima w'iwanje uri mu Burundi hariya ndahafisa y'abantu hanyuma ni naho novuga yuko nikoresha n'ubwenegihugu bwaho urumvikane rero
yego
sino kwishinga ngo jengo ndahantu heza ntenekeze akaguru ku kazi mu gihe ibintu bica kungurukana bumenyi abantu batondera igitoro iguma bizunguruka yuko erega barantwenga no kumwenga bamwe bamwe bakavuga ati rabi wanyu n'ukuri raba biragoye
urumva icyo kibazo nk'uko tubivuze rero n'ikibazo kiraba kiraje ishinga abarundi benshi nk'uko muvyumva bari mu gihugu eka n'abari hanze igihugu Kadhafi murakoze rero ku ntererano yanyu reka duhereje
ego kandi nagwa ntererere
ego
ngore gatoyi urabona ikibazo bisatu gitucumbikane ko ikibazo kiri mu Burundi burya gifite cyazananye kandi hakomeye burya isi y'ubugeni itagenda nta utatahura uburyo igenda hari ibihugu bitunze cyane bya rutura iyo ugiye gutandukanye nk'uko bishatse bagushyira mu bihano u Burundi si perezida cyangwa se umugambwe utuma icyo bitoro kibuza icyo ni ikibazo cy'abantu bo mu bihugu bikomeye bariko bagomba nko gushyira mu gihano kubera ko kugomba ni gushyira mu gihano Burundi kugira ngo bananize leta bankishe leta n'abanyagihugu isaba leta irabe
n'ivyo nyene urabitoye n'ivyo nyene
irabe n'ivyo nyene abantu bagiye bituye kibaye bafatira ibihano apaguza tumba bingi
urabitoye nyene n'ivyo nikeka ko ari ivyo nyene
n'icyo kibazo iraba abantu babaguza tunga be nabo ibona ko ari abagenzi b'u Burundi kubera niko bimeze ibihugu byabaye mu bihugu byinshi twibuka ngaha abaganga bahagarika kuvura aha muri Kenya leta ya perezida uyu wavuye ku butegetsi uhuru aravugana na perezida Magufuli ati ntabaganga bako base abantu bapfe ibitanye hagiye bapfira mu bitaro bazane ikibazo kirahera Magufuli barugaye isukari birabura isukari abantu barayibanye bashyira mu mufuko y'isima baranyegeza leta iravuga ati ubu nyine tubatorombere ikibazo iyo kiboko zo fata afite isukari atayitanga adusa ayakwa kandi ahabwa ibihano leta rira ari nyine reaction ivuga n'abahinga bari gukorera umuti mu bibazo nka mwene ibi ngabe nicyo iyo tura uwo muti kwiyi ni kibazo gifite icyo gishaka kandi gifite niyo kizana na murakoze
murakoze Kadafi ikibazo nk'icyo no kugiha abahinga cyane cyane banonose ivyerekeye ubutunzi kuko nk'uko mwabivuze umuntu wese ashikiza ukuntu abona ibintu ariko hariho nk'abahinga banonose ivyerekeye ubutunzi bashobora gushika ku nkomoko y'ubukene bw'ibitoro hamwe n'ibindi mu Burundi mu kurira rero ko abantu bashikiriza ibindi vyimbyo reka tubitubaha ijambo Emi muraho
bravo neza
muri hega Emi
yo yego no
muri hehe
hano ndi mu Rwanda Kigali Kacero
ni byiza cyane rwose nabasi kibazo mu basi kimvuye
yego murakoze cyane wenda n'ikibazo cya mbere shobora kubaza umutumirwa Kidumu mwadushiriyeho mwagize neza cyane
ni byiza cyane rwose gushima
yego wenda n'ikibazo cyo kumubaza wenda ntabwo ndagira mu Burundi ye ntabwo ndagira ariko nkunda kuvugana n'abantu baho twagiye duhura nk'ahantu hatandukanye kuko n'ubu hariho nk'abarundi tuziranye twagiye duhura nko mu misozi itandukanye ariko nyine iyo tuganira bo bambwira ko Uburundi ni igihugu cyiza kimeze neza gifite imisozi ibaho ibihingwa byinshi ariko wenda nk'ikibazo nakwibaza Uburundi biba biri ngombwa ko bukena koko wenda bugende nko ku misozi bufite imitungo kamere ihari nubwo nge ntayizi nibaza ko nta gihugu kiba kidafite umutungo kamere wenda ukoreshejwe neza sinibaza ko ibibazo biri mu gihugu cy'u Burundi numva bivugwa mu makuru wenda n'abandi tugenda tuvugana sinibaza ko byagombye kuba bihari icyo ni ikibazo cya mbere shobora kumubaza nimba wenda byabikwiriye nimba u Burundi bushobora gukena ikibazo cya kabiri koko u Rwanda ni umuturanyi mubi w'u Burundi ko njye nkurikije nk'ukuntu iyo nganira n'abarundi uburyo tubana wenda n'uburyo mba numva mbiyumvamo ntabwo numva ngo njye mbafite umutima mubi ariko nk'ikintu kiba kingora ni ukuba wenda ntashobora kuvuga ngo nanjye ntembere ngere mu Burundi ndebe uko bimeze nta hantu mba numva nifuza nko kujyayo nkari kuko hameze ariko bikangora kubera mba numva ko batadufata neza ikibazo nibaza nifuza ko wenda yambwira yatubwira nimba kuko abanyarwanda turi babi ku Barundi kugira ngo menye nanjye uko nabitwara ubwo urumva menye ko wenda turi babi kuri bo tabasha kuko nabitwara karame
duga ku ijambo nimbona
urumva yewe maze kujya mu Rwanda icyegerenga ijana nta munsi ndabona umunyarwanda amereye nabi hanyuma mu Burundi hari abanyarwanda bariyo nta munsi ndabona ngo umuntu ariko afata umunyarwanda amumereye nabi indege y'u Rwanda yamija mu Burundi Rwandea nta munsi ndabona ngo bayibujije kuza abaserukira Rwanda n'abaserukira Burundi bari hose abiri turumvikanye hanyuma bose bagiye kandi bari muri East Africa Community bose babiri bari muri East Africa Community sindabona bafatana amashati ngo reka dukubitane nibaza yuko ari ubushwanyi mu ndongozi cyangwa mu mareta ariko abanyagihugu batajyo barajamo uyo muntu ariko aravuga yuko umunyarwanda ari umuturanyi n'umurundi ngo ari abaturanyi babi ndamuhumurije nta ngorane bo ingorane zoba zihari ni za diplomasi zirafise ababijenje ariko twebwe abanyagihugu hagati yacu turacyara abaturanyi
inyishu nziza muhaye mushiye ntahe emireka unaho duhe ijambo uwundi munywanyi Livingston muraho Livingston Livingston muratwumva
ya niko ndamwumva
muri muherehe
Johannesburg
nziza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe mushiye ntahe Kidomu Jean Pierre Nimbona umuturanzi kirangirana
ariko nyakuba Frederico
yego
ewa murabe neza ibyo mumbaza ntimumbaze ibintu bindengeye wenda fisa ongeza gusa
oya wewe wishura
ntimumbaze ibintu by'imigenderanire n'ibihugu
oya
kuko birafite ababiraba hariho umushikira nganje w'imigenderanire
ibyo uvuze nibyo
kazi nyene
ibyo uvuze nibyo
niyagira umuntu ashaka yuko je mfata ikibanza cy'ubuvugizi bwa leta iyi cyangiriya
oya iyo ntabwo ari
ibibazo by'ubukene
by'abagabo
by'igihugu cy'uko cyokena nta gihugu kitokena muri bibiliya hari amafa yateye mu gihugu cy'umugabo yarumbitse abahungu biwe kujya gusoma muri Egypte urabizi
yego
iyo nguru urayibuka bari bagurishije mwene wabo yitwa Yosefu sasa nta gihugu kitoca mu ngorane ngizo amapfa yotera mu gihugu imyuzurire yotera mu gihugu kuko n'ibintu biri na kirere ukenye uno munsi ashobora gukira ejo akaba umukire turumvikanye
nibyo ego reka
nimumbaze ibintu bindegeye tuvugane gusa ibintu bishobora kunzanira ingorane sindi umushikira nganji w'imigende na riro umushikira nganji wa mbere sindi umushikira nganji ajeze igitoro igitoro twakibuze mu Burundi na kiyari
mubaze mu ntango mushyanahe nimbona tubabaza cyane cyane byerekeye ingaruka ukuntu ibintu
byose mu Burundi byagira
kuko igikorwa cyawe cyo gutunganya igiteramo mwazi ko mukundwa cyane rwose n'abanyagihugu bo muri kajya karere reka rero dutega amatwi Livingston ari Johannesburg mu gihugu cya Afurika y'Epfo
Alo
Livingston duka kwijambo
yego
na gishino randira ko so mushinga nae imbona yabivuze yari yuko hariho imigende ya nimibi ahubwo yavuze kuteke diplomasi abageze diplomasi nyene nibo bo bitunganye kuko abanyagihugu bo abarundi bararongora mu banyarwanda bararongora mu barundi nibaza ko icyo kibazo barakwiye kugitera inyishu kuko umubanyi n'umubanyi n'ubwo gukoshereza mu mubano uko nyine murasaba imbabazi then bikarangira mukazitunganya tubigaburiza ko ibintu bikagenda neza kuko nta kundi kuterekeye ikibazo cy'igitoro nacyo turabyumva ariko leta yo kuri kwishoboye kose ikaboneka kuko atade plasima muca mwumva yuko ekonomi y'igihugu ariko yagenda kuko hari abo mvuga tujye mu Burundi zo kwiyunguruza gute n'icyo kibazo ababitegenereza yuko bikurikirana bitagenda neza muri rusange nimva yariyo mbererano je notanga
murakoze cyane
murakoze
aho uyu mugabo avuze neza cyane
avuze neza cyane rwose murakoze Livingston ni byiza cyane rwose turafite n'ubundi munywanyi muri radiyo y'ijwi ry'Amerika Masabo muraho Masabo muratwumva Masabo muri ngaho
Ego ndakumva neza ntangora.
Ego muri hega masabo.
Otubwa turi muyinga.
Nziza cyane gose murafite kibazo murafite cyumviro turi kumwe na Jean Pierre Nimbona. Kidumu.
Mwamere mwe Jean Pierre Nimbona kidumu.
Ego.
Mwiriwe mwiriwe cyane mwiriwe.
Meze neza.
Ego cyane.
Jana na cyumviro cy'ejo noterera. Aliko dushimi imana ko bwizwa byacu bwizwa shingiro shimana imbere utubazo twose bavuze ndizera imana ko mesi izogenda neza burya abadutwara babibona.
Murakoze Masabo. Kizero Kamasabo mushi yana hini mbona akizero Kamasabo namwe muragafisa.
Jewe icyo maze kubona kuri iyi si ikintu cyose ubonye ingorane zibaye nyinshi biba bigira bigende neza n'umugore agira vyare abanza kumva ububabare munye mukazi ubona agwaye ikibondo ngicyo igibo afya y'umuhungu cyangwa afya y'umukobwa ari iki kibondo ngicyo cyabonetse vuba cyane tugiye kuva mu ngorane ndafite icyo cyizere. Sendi nguma nikeka yuko Burundi bwo bariko burazira umugenzi bwo bagufise mu bihugu rutura abandi badashaka je ico nico je nikeka kubganze nikeka ivyo aho rero bafise nguvu ivyo bihugu rutura bigacha bifata mu kanigo bigacha bifyonda handi ababaza usanga ico gituma tubuze gitoro je nibaza ko ari ivyo abahinga mu by'ubutunzi bo bavuga ko ari amadevize ariko amadevize ntava mu ijuru ngo dukoroke reko siko none
cyane kibazo ngo twabivuze hariho abahinga
amadevize nava mu ijuru ngo dukoroke reko arafise hava arafise banyeneyo rero cyane nibaza yuko gusa twoba ariko turazira urwango rw'undi yangwa kubera ko twoba turabagenzi nawe jeni baza kwa rifu
yego me hari
jeni vani ikeka jeni nga kidu mungu muli rinji
yego hariho na bani hariho wa hinga wano nsojere kutunzi mu misi limbe leto wa teaka mwana wajene wa gicho wabuza kwa icho kibazo ni kibazo kilaje shinga warundi eka na wakunzi wa warundi bose
yumwe vita mwa noma pozisione majeo politiki vinu ngivyo jeni baza kwa rifu
yego tuwi utenshi tumese kwa mwakumula bandanya kumbiza ila diyo hiju uja Amerika tulikumwe na Thierry mwraho
kuna mahoro
muri hega Thierry
ewe neza na neza ndi muri komine bukeye mu ntara Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi.
Ni byiza cyane rwose muratumva neza murumva neza iradiyo ijwi rya Amerika.
Yego iradiyo ijwi rya Amerika turayumva cyane rwose.
Ni byiza cyane ko mushaka kumva shortwave imirongo bigufi mukatwumva neza cyane gutyo ni byiza cyane. Reka rero duge ku ijambo ikibazo canke icyo yumviro mubaza mushya na hehe Jean Pierre Kidumu.
Ni icyo yumviro cyangwa kubaza icyo nshaka kubaza no guhora ni icyo yumviro cyangwa guterera nuko turabona ibintu biko birazimba cyane ku buryo burenze cyane hose ariko nta kintu na kimwe dufite abantu bato bato kiriko kirakorwa cyotuma tuva mu bwo bukene kubera nabona ikoro byumva sinzi mu Burundi murabona ibintu by'amahinguriro ni nabikenye cyane ahubwo rero abarundi tuzomenyera ubwo buzima bugoye ama Imana nizoza iraturenganura itwereka ibikenewe kwiza no guhinga kukubera ubunye urabona igitoro na kamara maza ibintu ngene byinshi ntibikivugwa kubera twumva ngo na madovize nayo madovize kubya kwebwe abantu barakwiza sinzi ko barakwiza tunga ngo yarondera cyanke hariho iyindi migwi bogerageza bakajya hamwe kugira ngo bakemure icyo kibazo baje hamwe bungurane ubumenyi kugira ngo bakure ubundi mu bukene ntarabe umugwi w'abahinga burujyaho yihuta kubera kandi batihuse inzara irashobora kutugirira nabi mu minsi mikenge cyane cyumvira cyane cyari icyo makoze ku kigamere.
Murakoze Thierry murakoze ku cyubiro mu shikirije mushana he Jean Pierre Nimbona. Hari ibintu byo kurwa kugira ngo ingorane ziri mu Burundi zigabanuke hari umwanya uri radio ijwi rya Amerika avuze ko igihugu cyo Burundi ari igihugu kimera igihugu gifite nka byose gifite munsi ubutare mu kuzimu hari ikintu ku bwanyu mbona cyakorwa muri bihe bihambaye ni bigoye ni nkike
yewe nabivuze ndi asiga ageze yuko rero abategetsi bavugana n'abanyagihugu kwanza bababwira ingorane yariyo abumugwi uvugana n'abantu abantu bamaze kumenya ko bagwaye bose basaba torero nyishu hamwe je nibaza ko ari ivyo kuko iki kintu si cy'umuntu umwe kandi abantu bamenye turi muri ingorane inzira ikirasha gucya na gucya tugire gute je nibaza ko ari cyo icyo nicyo cyofasha
ego reka duhe n'ijambo kandi uwundi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika
ingorane nyinshi twaciyemo mu Burundi ni nyinshi kandi abantu bazitoreye ni nyinshi bavuganye akaganira hariho n'izindi twibagiye ko atanyishi zizofa zibonetse ariko zarabonetse ubu ingorane y'amoko mu Burundi si ingorane kandi nta by'ubwoko kandi kandi nawe turavyemeranya ivyo bintu iyo si ingorane kandi n'ibindi rero vyotorerwa inyishu baganire bamenye aho bagwaye ingorane bariko baracamo ko bose barazisangi hanyuma bace bavuga ati tugire gute
Nisa nivyo nta kibazo kiza tori nyishure ka duhe n'ijambo kandi wundi munywanyi mani lambona muraho
amahoro
amahoro muri higa mani lambona
tori mona akibe cyo kimuri kamene mabaye
nziza cyane rwose murafite kibazo murafite cyimbiro turi kumwe na Jean Pierre nimbona kidumo
ego alo
alo
ego ndakumva
turumbe kibazo ne
murasiki bazo murasiki umbiro turiko tuvuga cyane cyane ku ngorane zihanze Burundi abarundi ubukene bw'itoro ubukene bisukari umunyu eka ningorane abacuraranzi bahora baje mu Burundi kenshi gucuraranga bagira kugira ngo tumenye niba hari nk'ibiteramo bafite bakaba bari kora bisijya kubera ubukene bw'ibitoro kutiyunguruza ubukene abantu abuja kuraba izo biteramo nibande amafaranga yoba ari nkangahe kujya kuraba izo biteramo ibintu nk'ivyo duga ku ijambo
jembo mbona kugira ibyo bibazo biri mu Burundi bijyanye n'ibitoro kugira bikemuke leta niyo faka irya mbere mu kugira rebigira bitorero muti ari kujya madeni kuri abatubwira ko hoba ari ngorane y'amadorale Burundi gutagira rero tene urebeye aho kuyikora yishere bihugu bibaye bigenzi cyangwa igideni rinini kuburyo yopa mubyo bibazo ni bigere ko niko ko iri yacyo mbacho wanje
murakoze cyane rwose mani rambona ku cimvuye umutereye reka duhe ijambo kandi na nundi munywanyi wacu Bigirimana muraho Bigirimana wi yaro
ego
muri hehe
ndabumva
muri hehe
ndi bujumbura mu Kinambu
ni nziza cyane rwose murafite ibazo murafite cyumviro
ikibazo dufite ukuntu kwibura ry'ibintu byankenerwa na cyane cyane igitoro rimwe na rimwe twibaza ati none icyo cyoco kidandarwa ku magendo ku giciro kinini ya kibrahe ni kibazo umuntu afite hamwe ku ntere ku cyumviro nacyo nuko mugenzi wanjye abivuze leta ntikwiye kufata iya mbere ikavuga ati ibintu turakwiye kubivamwo kugira ngo turabe abarundi ukuntu bubaho byoroshe bakaraba uburyo bwose bushoboka bukoresha kugira ngo ayo mahera y'amadolari aboneke ama bikunde ko bazana igitoro kugira ngo abarundi bongere kubaho byoroshe kuko nk'ubu kabisa usanga ari ibintu kwiyunguruza biragoye rwose nk'ubu abanyeshuri bagombe batahe byahora bizimbana rijya aho hambere abanyeshuri bagomba gutaha imodoka zunguruza abantu zica zizimba igiciro cyo kwiyunguruza ubu rero bigiye gusongera isibe bizosha bibi umurengera nibarabe rero leta nk'uko nyakubahwa umukuru w'igihugu yari yavuze ati izigitoro yabyifatiye mu ntoki abifate mu ntoki by'ukuri bagira icyo bakoze kugira ngo ubukene bw'igitoro buveho
Bigirimana hari akizero nka leta ikwiratanga muri iki gihe turazi ko hari igihe ibitoro bibura hanyuma bikaboneka gatoyi bigasubira bikabura hari akizero muri iki gihe ko bizoboneka vuba
ku kugeza kuri uyu munsi kabisa ko kizero nta kariho niba kajwa nabo zo biri mu bategetsi nta nakimye leta ivuga leta iri mu gacerere nta nakimye ivuga kabisa ako kizero rero ntako dushobora ntako tubona ko kuvuga ateje cyangwa ijya ejo ngo igitoro kiraboneka
reka duhe ijambo kandi ubundi munywa nyuma radio hejuru ya Amerika Simone muraho
tukomere cyane
muri heka Simone
aya ni mu Rwanda mbere mu majyepfo mu karere ka Kamonyi
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
murakoze ariko ndagira ngo ujya ngaruka ku kintu cy'ubukene wenda mu bari mwateruriye ku ruhande rw'abahanzi ugerageje bijyanye n'uko rero wenda mwahanzi uyu muhanzi ariko kubera n'ihenda rya esanse na mazutu n'ibigendana nabyo ntabwo byabura guhenda ntabwo byabura guhenda kuko abahanzi bakenera gukora ibitaramo byinshi bakenera gukora kupabulishinga ibintu byabo ntabwo rero bishoboka ko babikora nk'uko baba babyifuza bijyanye n'ubushobozi bari bukuremo kandi uko igice kimwe cy'abaturage cyakena mu gihugu runaka niko n'ahandi bihagera kuko nimba abaturage bakennye ntabwo umuhanzi yakora igitaramo ngo azaboneho abaza ku kigero kuko nawe aba asabwa ibintu byahakorera kandi agasabwa n'ibyo ari butore ariko ntaze kubona uburyo bwo kubyinjizamo rero ubukene bwo ni rusange ahantu hose ntabwo ntabwo byaba ari umwihariko w'Uburundi gusa ni umwihariko hari uwundi ugize kubona bavuze ngo ni umwihariko wa iyase yose ariko nta nubwo ari iyase gusa n'ahandi hose esansi izamuka ntabwo ifata iyase gusa ifata hose ni ikibazo cy'ubukene ubukene ntawo butari ntawo butari mu bihugu byose igihe buhari kandi esansi igenda izamuka umunsi ku munsi kubera n'ibibazo by'intambara byari bihari n'umwuka wa politiki utameze neza mu bihugu bigiye bitandukanye ntabwo rero ubukene ntacyo uzabugabanya ahubwo igisigaye no abahanzi icyo navuga wenda ku bahanzi kuko n'umuhanzi uhari umuhanzi niwe uri kuri mikoro ndavuga ngo nabo nibatangire bakora uburyo bw'ubushabitsi bakora wenda gukora ubuhanzi ukora n'ubundi buryo bw'ubushabitsi bwinjiza amafaranga mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntutegere ubuzima ku buhanzi gusa kuko hari ubwo wenda kwinjiza mu buryo bw'ibitaramo bidakipfa gukunda yinjize mu buryo bw'amayoutube cyangwa zirahari yinjize mu buryo bw'ubucuruzi bw'inzu wenda bisange
n'umuzi yego me mukanya gatoya cyane rwose Jean Pierre Nimboda icyumviro cya Simone mu kivuga kwiki mukanya gato
rero n'ubwa mbere kabisa je nkora ikiganiro aho atamuntu ariko arambaza iby'imiziki ariko arambaza ibindi ariko uno munsi na ari kintu nungutse cyane kinini namenye bwa bundi yuko ushaka kumenya iby'igihugu ubibaza abanyagihugu bene gihugu ivyumvire ko birava mu bantu kuvyerekeye ibitoro cyane numvise bikomeye cyane ariko birava mu bantu cyane usaba yuko leta yovugana n'abanyagihugu bagerageze gukora ibiganiro byerekeye ibihe turimo bigoye hanyuma uyo nawe ariko aravuga ijerekeye ngo umuntu ngo ubazinuki ego nivyo fran turiko duca mu ngorane kuko turiko turabona amikoro y'abantu kuko ingufu zacu tubwe ziva mu bantu turiko turabona yuko amikoro y'abantu yasubiye hasi kubera ingorane ziri mu vya politike ingorane ziri mu bubanyi ibintu byo gushwana ibihugu ugasanga biko birashwana ugasanga hako vyocuruzanya bagerageze gukora rezeshanje komersio ibintu ngivyo ko turabona abantu bose bipozisiona mu vy'intambara tukabona abantu bariko baripanga mu vyerekeye kwerekana inguvu biriko biratangaza cane ntituzi rero Afrika aho ikiraja kuko umenga umwe wese ashaka kwerekana ko ari wakomeye gusumbya uwundi hako bokwiyumvira ukuntu bocuruzanya kugira ngo urubyiruko muri ivyo bihugu bose batangire kubona inyungu n'umusaruro jewe ico nico je novuga birababaje intambara iriko iraba muri Congo turayumva turayibona ukumva ibihugu bimwe vyigize abagenzi abandi bagiye ku rundi ruhande tukumva urumva uko bimeze kose abazotsinda hari ukuntu bizoca bigira ingaruka yindi kandi ingorane z'ibihugu rutura tukumva ibiriko biraba Ukraine amwe bakaba bagenzi ba Ukraine abandi bakaba bagenzi b'u Burusiya intambara iri muri Gaza ya Israel n'ibindi bihugu abahuzi urumva nituzi gari jumenge isigiri ihere ubwami butera ubundi ibintu ngivyo urumva n'uruvange n'uruvangatiranye
yego
mu karere aho tuva twebwe ingorane bas
ariko mushya nake demo ruharagwa bahanzi rurakomeye cyane gose kundwa n'abantu benshi cyane gose ikintu
uno munsi ndiko ndumviriza n'abanyagihugu ivyo ariko ravuga ahubwo ari n'abanyapolitike bamwe bamwe batafise ivyumviro ngivyo abanyagihugu uno munsi ndabimenye ngaho iki kijyano kiwawe yuko abanyagihugu babundi barafise ukuntu babona ingorane ariko baracamo gusunja washakana bamwe bamwe mu bategetsi umenga babitahura ari kurabona abanyagihugu yuko babona kabisa aho bagwaye bariko barahavuga uravyumva
Mwenye kidumu huko tuwa wivuze uruhara kwa churaanzi uruhara ruhamba ya chane gose wakundu wana wanu habo wose chane chane mwika jakari ikinu uruhara mwemu gila kujila ngomu simba taze eka umwe n'umutima gukundana hagati y'abanyagihugu
tuzokubwira mahoro
imigenderanire myiza hagati y'ibihugu nk'uko mwokora iki ikintu mushikiriza niki
nibaza ndifuza yuko ibihugu bisubira gukorana neza bicuruzanye bihanehane bidandazwa nibaza ko nifuza kubona ibintu ngivyo bigaruka kugira ngo izi ngorane zose z'ibitoro ibingorane z'ubukene hanaka kudacuruzanya n'uyu kudakorana n'uyu kubera yuko ariho ibintu vyerekeye politike mudahuriza ko cange gutandukana kw'ibi nabire umwikeke urangire ibintu bihere
tibibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Innocent muri aho Innocent
Mwirimbyi akomeye cyane nagenda mubazi none nakubaha kidumu ko tuzi uko nawe zwe bise uburyo butari buke wowe uri kurategura iki ku bijyanye no guterera amafaranga y'agaciro cyangwa gushinga amasosiyete
Yesu Kristo
ukoranye n'abantu bakwizatunga kugira ngo Burundi bushobore kuronka igitoro
uraza abaririmbyi icyo bokora bofasha nka turisme mu bintu by'ingenzi gutumye igihugu kigira turisme iri hejuru abaririmbyi ibyo bobikora ariko iwacu je icyo mbona ntibahawe icyo kibanza cy'uko babaha babasunika imbere mu gukwega ingenzi mu gihugu ingenzi burya zizana amahera y'agaciro icyo gisata ntikigeze gihabwa ingufu zikwiye urumvikanye ariko nta muntu iki si kibazo cy'umuntu ngo ni umuntu yoza n'igitoro mu oya ntibikunda aya n'amareta ku mareta ibintu by'igitoro n'amareta ku mareta ibintu biturenge aho bigeze n'ibintu biturenge navuze mu ntango yuko urahawura byinshi ibi byarananiye gutahura sinibaza nabo niko batabibona navuze ubutwari Burundi Burundi nka wewe nka jewe sinibaza nawe niko atabibona arabiye nicyo kugwa hajya arakizi je nibaza ko twobiha umwanya tu muto inyishu izoboneka vuba cyane inyishu izoboneka
ndabona
mu
muze muri buka yuko twavuze abarundi bavuze yuko Burundi butigeze bugwa mu isanganya niri tutarivuka tu bizogenda neza vuba cyane
mwe musiki ni kibazo
no
ino so Leka dijambo, uni mnyuwa nyewi radio, ijwi ya Amerika. Adela, muraho, murakumi.
Ndaho, ndashimana.
Murihega, Adela.
Utubugana ndi mkisagara cha Bujumbura, Burundi.
Nijiza chanengu wa sema afi kiwazo mafisi chiumbiro. Tulikumuna Jean-Pierre Kidumu. Nimbona.
Ego, nashaka kuulika ugambele nimbona Jean-Pierre Kidumu. Umutana chanwe kumba. Arumuntu ashikiriza ubutumwa mu muziki unakundwa cyane kugeza akakanya hanyuma tukaca tunashima ukuntu amaradiyo hari uruhara afise wo kuza arazana amasije y'ibibari biboneka kumenga hari bitariko bigenda neza nkagira ni ibintu by'ibiciro natwe nk'uko umutumire Kidumu abivuze hariho igihe bishuka umuntu akabura ibyo ari byo kugira umuntu asobanukirwe isanga n'ibyinshi ibyo tutari ko tubona neza ibiciro umutabura kuri batasinzi ngira n'ibihe
Yego me Adelan leka tubashimire cyane rwose leka tubashimire n'abandi bose badutekamo hanyuma n'umushinga ntahe
ariko n'ijano ngerageje kunganira Kidumu kumwe n'abandi bahanzi iki kibazo cinte cicoboterera
Ego nashaka rero ndabashibire mu shiga ntahe Jean Pierre Nimbona kukanya mwatoye kugira umugabane ni radio ijwi rya Amerika turashimiye abantu bose
ndizeye yuko byagenze neza kandi mwakoze kumbuza n'abanyagihugu
iki ganiyo cyane rwose mwakoze cyane rwose turashimiye n'abantu banyu bose bya radio ijwi rya Amerika baduteye akamaro gashikiriza ibyimbo byabo turashimiye Dessa Mekonena yadufashe mu buryo bw'izuma no kwegeranya ikiganiro turashimiye kandi na Edi Rwema tukaba dushimiye na ingenieur yadufashe mu buhinga bw'izuma turabashimiye mwese rero mugira amahoro tubasize tubashikiriza akazi kika Kidumu Jean Pierre Nimbona mugira amahoro aho mwiho
murakoze
Tudo bem.
family.